Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse cyuti namwe mwese duteramanye muri kino gitondo cy'umunsi wa kabiri. Muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije igice ca mbere c'ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze mwese.
Cyo rimbyemerera nyine nuko byatugejeje ku bintu byinshi byiza. Ubwo nyine riramutse rihindutse ubwo aho byakwerekeza natwe niho twakwerekera.
Uyu ni umunyagihugu mu Rwanda avuga gukamo gasaba ikiringo ca gatatu ca president w'u Rwanda Paul Kagame. Mukanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Mukanya gato kandi turabashikiriza makuru avugwa hijya no hino ku isi. Dutangurire ku makuru avugwa hijya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi mugiye kwishikirizwa na Eugenie Mukankusi. Eugenie.
Urakoze Oriane, mwaramutse neza mwese nshuti muduteza amatwi. Abarwanya ubutegetsi bashyikiwe n'Uburusiya mu burasirazuba bwa Ukraine hejo kuwa mbere bizihije insinzi yabo ku ngabo za Ukraine i Derbatsev bakora hakarasisi n'ibiterane byahuje abantu benshi cyane hafi y'umujyi wa Donetsk. Ibirori mu mujyi uvugwamo ikirusiya byabaye mu gihe guverinoma ya Kiev yasabye inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU kohereza abasirikare b'amahoro mu karere kogojwe n'intambara. I New York, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine yatakambiye abagize inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU abasaba kohereza abasirikare bashinzwe umutekano mu burasirazuba bwa Ukraine. Pavlo Klimkin yareze Uburusiya n'abitandukanije kuba birengagiza amasezerano ya gahenge yagezweho ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kabiri i Minsk muri Belarusi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hejo kuwa mbere hamwe na Irani byatangaje ko hari ibyo ibihugu byombi bimaze kugeraho mu mishyikirano yabyo kuri programu nikeleyeri ya Tehrani. Cyakora byavuze ko amasezerano akiri kure yo kugerwaho. Impande zombi zasobanuye umunsi wa kabiri w'ibiganiro i Geneve hagati ya sekretari wa leta muri Amerika John Kerry na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Mohammad Javad Zarif ko ibyo biganiro byari bivuye ku mutima bifite akamaro kandi ko byubaka. Cyakora Zarif yabwiye ibiro ntaramakuru bya Iran ko inzira ikiri ndende kugira ngo amasezerano ya nyuma agerweho. Abanyeshuri b'abakobwa batatu bo mu Bwongereza bikekwa ko berekeje muri Siriya banyuze muri Turukiya kwifatanya n'abarwanyi ba Kiyisilamu. Imiryango y'abakobwa iratakamba ngo bagaruke mu rugo. Aba bakobwa ni inshuti baturutse mu ishuri rimwe mu burasirazuba bwa Londres bazimiye kuwa kabiri nta butumwa namba basize inyuma. Abategetsi b'Ubwongereza baravuga ko buriye indege yo muri Turukiya berekeza Istanbul. Turukiya yavuze ko ikeneye amakuru ahagije kandi ku buryo bwihuse aturuka mu bigo by'iperereza byo muri Amerika no mu Burayi kugira ngo babashe guhagarika abo banyeshuri b'abakobwa. Amasoko abiri manini, rimwe ryo muri Amerika n'irindi ryo muri Canada, ararinzwe cyane. Izo ngamba zafashwe nyuma y'uko abarwanyi ba Kiyisilamu bo muri Somalia bakangishije kugaba ibitero. Al-Shabaab ivuga ko ibitero izagaba ibitero by'iterabwoba ku masoko akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza n'Ubufaransa. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu wa Amerika Jay Johnson yatangaje ko bagomba kubifatira ingamba zikaze. Muri urwo rwego, rimwe mu masoko manini cyane ryitwa The Mall of America n'irindi ryo muri Canada ryitwa Edmonton Mall kuva ejo kuwa mbere hararinzwe cyane. The Mall of America riri muri leta ya Minnesota mu majyaruguru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho harabimukira benshi bakomoka muri Somalia kurusha ahandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinjacyaha bwa Minnesota bwemeza ko kuva mu 2007 abantu benshi basanzwe bari abo bantu basanze Al-Shabaab ndetse na Etat Islamique yo muri Siriya na Iraq. Muri Kenya hejo kuwa mbere urukiko rureba ibyerekeye itegeko nshinga rwanze igice kimwe cy'itegeko rishya ry'igihugu rirwanya iterabwoba, harimo aho iryo tegeko rikiri inzitizi ku bitangazamakuru.
Urakoze Eugene Mukankusi ku makuru uheje kudushikiriza. Uratuguma hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Njuti namwe mwese muduteze amatwi, muri ko mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu biyaga binini. Abategetsi b'umugambwe FPR uri ku butegetsi mu Rwanda batanguye gusaba icese ko ibwirizwa shingiro rihinduka kugira ngo Perezida Paul Kagame agume ku butegetsi. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eric Bagiriubusa. Tumutege yombi.
Ubusabe bwari bumaze iminsi bwumvikana mu bantu ku giti cyabo ariko bamwe bari ku butegetsi. Ndetse namwe mu mashyaka sana adakomeye mu butegetsi bw'u Rwanda bwagushaga kuguhindura itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho. Kandi umukuru w'igihugu Paul Kagame kongera kiyamamariza manda ya gatatu. Itegeko nshinga ririho rivuga ko nta wemerewe kurenza manda ebyiri, imyaka 7 kuri buri manda ategeka u Rwanda. Kuri ubwo busabe, mu buryo bweruye ishyaka RPF Inkotanyi riri ku butegetsi ryo ryasaga n'iryirinze kugira icyo ribivugaho. Abarivugira bavugaga ko igihe cyo kugaragaza aho bahagaze kitaragera, kuko ngo bahugiye mu kunoza ibyo bemereye Abanyarwanda mu myaka 7 Perezida Paul Kagame yatorewe kuri manda ya kabiri. Ibyifuzo by'abanyamuryango b'ishyaka RPF Inkotanyi ku rwego rw'uturere dutandukanye tw'igihugu biraca amarenga ko hari ikigiye gukorwa ku itegeko nshinga. Barahamya bashimitse ko aho Perezida Paul Kagame agejeje igihugu mu iterambere ari heza mu nzego zose, bityo ko kudahindura itegeko nshinga ngo akomereze aho ageze byasubiza igihugu inyuma. Kuri ubu radio y'igihugu iratambutsa amajwi y'abaturage basaba ku itegeko nshinga ryahinduka. Umukuru w'igihugu Paul Kagame akazemerera abagize RPF Inkotanyi kongera kwiyamamariza kuyobora u Rwanda. Mu biganiro mpaka hari bamwe mu bakuriye amashyaka yandi bumvikanye mu bitangazamakuru basaba ku itegeko nshinga ryahinduka, Perezida Kagame agahabwa amahirwe yo kwitoza kuri manda ya gatatu mu cyo bise demokarasi y'ukuri ibereye Abanyarwanda. Abo banyamashyaka nabo bemeza bidasubirwaho ko nta wundi basanga ubikwiye kandi ubishoboye kuyobora u Rwanda, kuko bafata Perezida Kagame nk'umwubatsi w'inzego zose zigikeneye kubakwa. Abatemeranya nabo banyamashyaka nabo ariko ntibavugira mu matamatama babasubiza ku Rwanda rwahozeho ruriho kandi ruzahoraho. Kuwahabwa umwanya wese yabumwubatsi abanyamashyaka bavuga, abanyamashyaka bagasaba ko byaba byiza habajijwe abaturage icyo babitekerezaho, cyane ko ngo nabo badahwema gusaba ku itegeko nshinga ryahinduka Perezida Kagame kongera kwiyamamaza. Ku rundi ruhande ariko hari abasanga ubwo busabe bw'abaturage kuguhindura itegeko nshinga buturuka ku banyabubasha, bavuga ko ubanyabubasha bagira uruhare rutaziguye mu gucurira abaturage ibitekerezo. Haramutse habajijwe abaturage, birashoboka ku bwiganze bw'abayego. Bamwe mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika muhanga mu majyepfo y'u Rwanda, barimo n'abataza amashyaka ya politiki babarizwamo atari ukwirengagiza, bakavuga ko bari mu mashyaka y'imiyoborere myiza. Wabakurikirana ugasanga ni RPF Inkotanyi. Umva ubumenyi bafite ku itegeko nshinga n'amahitamo yabo mu kuritora.
Itegeko nshinga wigeze uritora?
Naritoye.
Uzi birukubiyemo?
Ntago mbizi.
Waritoye gute se?
Kuko nzi ko ari itegeko nshinga nyine.
Guhindura itegeko nshinga se urabyemera wowe?
Oya, numva nahama muri iri tegeko nyine ririho nyine.
Uzi icyo rivuga iririho?
Icyo ryemerera nyine ni uko ryatugejeje ku bintu byinshi byiza. Ubwo nyine riramutse rihindutse, ubwo aho byakwerekeza natwe niho twakwerekera.
Ingingo yo guhindura itegeko nshinga ngo umukuru w'igihugu Paul Kagame yongere kwitoza nyirubwite yayibajijweho n'itangazamakuru kenshi ariko yatangaga ibisubizo bitandukanye. Rimwe akabasaba gutegereza igihe kikazagera, ubundi akemeza ko ataziyamamaza. Ababyumva bati dutegereze imvugo niyo ngiro yakunze kumuranga. Ibi byose biriho mu gihe hasigaye imyaka 2 gusa ngo manda ya Perezida Paul Kagame irangire. Eric Bagiriubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yaraye abonanye n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi, baganiriye ku bijyanye n'umutekano n'iby'intwaro ibereye. Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni yarabikurikiranye, tumutega amatwi.
Muri icyo kiganiro icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire ya leta n'ayandi makungu Laurent Kavakure, yatangaje igitumye abakoranya kwari kugira bavugane ku bibazo by'umutekano n'iby'intwaro ibereye.
Ces questions relèvent notamment de la paix et de la sécurité, des scrutins électoraux nationaux et de la bonne gouvernance.
Abaserukira ibihugu byabo bagiye bagaruka ku bibazo bijanye n'ingwano zabereye mu Cibitoke mu mwaka urangiye. Waserukiye igihugu cy'u Buganda mu Burundi ati abo bagwanye nibande dushaka kubamenya.
We want to know the details and the integrity. We want to know who came, who are those rebels, because as soon as you give them, it's going to be another problem.
Wari we wese rero arashobora gufasha mugabo ukuri kuja habona. Userukira igihugu cy'u Burundi mu Burundi ati
je voudrais revenir quand même sur le cas de Cibitoke.
Ibiza ko Burundi givunye umwanzi ariko dushaka kumenya ubwicanyi ndengera butungane bwakorewe abagwanyi. Turifuza ko hobaho umugwi wigenga kandi ubishoboye ushobora kugira amatohoza. Turanezerejwe nuko leta y'u Burundi yamaze gushiraho umugwi w'amatohoza. Nkuko mugenzi wanje umunyaburaya yabivuze, turashobora gufasha mu matohoza ariko hakajamo n'abandi Barundi kugira igikorwa cy'umugwi ujejwe amatohoza cyorohe, kandi icegeranyo kizova muri ayo matohoza kizoba ari icegeranyo gikwiye cigenga. Ivyo bakabivuga bisunga icegeranyo ishirahamwe riharanira gateka kazina muntu Human Rights Watch riheruka gutanga. Userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi nawe nyene ashira imbere ikibazo cyo mu Cibitoke. Turiyamirije icyo gitero twivuye inyuma, kandi ni byiza ko Leta y'u Burundi yivunye umwansi kandi n'uburenganzira bwayo gukingira ikano w'abanyagihugu, ariko ubigikenewe nk'uko byari byamaze kuvugwa. Turatewe impungenge n'ubwicanyi ndengerabutungane bwavuzwe aho mu Cibitoke. Userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe nyene yemereye Leta y'u Burundi imfashanyo mu bijanye n'ubuhinga kugira uwo mugujejwe amatohoza ku bijanye n'ubwo bwicanyi bwo mu Cibitoke wigenge kandi ufise ibikwiye. Ambassadeur Down Niberi yibukije ikirangaminsi cy'amatora. Ahanini bose bagumye bagaruka kuri ubwo bwicanyi bwo mu Cibitoke, bakerekana cyane amakenga bafise ku bwicanyi ndengerabutungane bwaba bwarakorewe abagwanyi bateye mu ntara ya Cibitoke. Userukira Amerika mu Burundi yanagarutse ku kibazo cy'abarongoye urwego rw'iperereza mu Burundi. Icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yishuye ko ari bisanzwe guhindura inzego, ekana mugenzi we umushikiranganji w'imigenderanire ya Leta n'ayandi makungu Laurent Kavakure ati n'abandi baracahavuye. Nayo kubijanye n'abagwanyi bo barishwe mu Cibitoke, Prosper Bazombanza yasavye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kurindira icegeranyo kizotangwa n'umugwi washizweho, mu gihe ngo hoba hari ubwicanyi ndengerabutungane bwabaye Leta y'u Burundi iriteguriye guhana uwo wese azagirwa n'icaha. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Ibiganiro by'iradijwi rya Amerika tubibashikiriza kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu mu Rwanda, no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi naho tubibashikiriza ku murongo wa FM 94 n'ibice 9 no ku murongo wa 95 n'ibice 2. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini, Senator Russ Feingold, ategekanya gushikiriza ijambo rya nyuma ari muri ayo mabanga kuri uyu wa kabiri hano i Washington DC. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaraganiriye n'umushikiranganji w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'amahanga Laurent Kavakure, aramubaza ukuntu abategetsi bo mu Burundi bakiriye iyo nkuru. Tubatega amatwi.
Iyo nkuru twebwe twayakiriye tuyimenyeshejwe n'ubuserukizi bwacu ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho Washington. Twebwe tuyifata uko twayishikirijwe, mugabo turazi yuko ingingo ciwe kitari bwahere, mugabo tuma ibyo byatumye afata iyo ngingo twebwe ntabyo twumenya. Mugabo icyo tukubamenyesha ni uko mu gihe yari amaze iminsi arangura ayo mabanga, yagize imibonano itari mike n'abategetsi b'igihugu cy'u Burundi.
Murashaka kutubwira amajambo make nk'ibintu mubona ko yaranguye mu bintu yateza kurangura, harimo kuzana amahoro mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini, ikakumvikanisha abanyapolitike batavuga rumwe kugira ngo habe dialogue idakumira abanyapolitike na bamwe kugarukana amahoro muri iyo ntara. Ivyo bintu murabona yashoboye kubishikira naho atarangije neza ikiringo cyiwe?
cyane cyane muri kano karere k'iwacu ahantu hari ngorane zikomeye cyane na muri Kivu aha muri leta ya demokrasi ya Kongo muri republikani ya demokrasi ya Kongo twe turemeza yuko habaye agahembo turemeza yuko ibintu byagiye byatera imbere mu nzira nziza muri iki kiringo yahora akorana n'abandi tuvuga yuko yakora wene yafashanya n'abandi turabona yuko hari intambwe nziza yashoboye gushika ko aha muri aka karere ka Kivu ariho hari hateye ingorane n'ubu hagiteye ingorane muri aka karere k'iwacu.
Umuntu ashaka kutubwira ibintu mwibaza ko atashitse ko niyo migambi yose yari yarishinze
twebwe imigambi nyamukuru yari yarishinze nuko cyane cyane muri aka karere ka Kivu intambara zohagarara iyi migwi bita force negative igashobora gutuzwa ubutakigaruka hakaza amahoro mugabo rero nibaza yuko naho habaye intambwe bitashoboye kuranguka neza gose mugabo turi abona yuko intambwe ugeze ku muri ako karere iterije imbere izote bigashika ku kiringo kidushimisha
mu bintu yari yarashikirije cyane cyane ku byerekeye Burundi senateur Ras Feingold yari yatangaje ko yasaba abatetsi b'Urundi kubahiriza amasezerano ya Arusha ku byerekeye cyane cyane ikiringo cya gatatu mbega ubutumwa yari yatanze mu bwakira gute gushika
ubutumwa yatanze twagiye turaguharira yaragendeye igihugu cyacu cy'u Burundi barabunaniye mu manama mpuzamakungu arabunana n'umukuru w'igihugu i Buruseli najyewe jo ngitwa twabunaniye mu gihugu cya Ethiopia Addis Abeba ubutumwa bwiwe twebwe tubwakira neza kandi turabwemera kuko cyane cyane n'umuntu yashaka gutegera ingene inzego zacu zikora tugatandukanya ibyizwa nshingiro tugatandukanya n'amasezerano y'Arusha bakatubwira yuko ibyo bishyikiriza yisunze iwabo ingendo y'iwabo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika urazi yuko afise ibyizwa nshingiro imaze imyaka itari mike ariko ruko uburyo rero yashaka cyane cyane gutegera ingene amategeko y'iwacu ameze
umutetsi azomusubira ntashobora kutaboneka vuba na vuba ariko azotera aboneke ikintu mwibaza ko yobandaniriza ku byo senateur Ras Feingold yashoboye gushika ko nibi
cyane cyane twofata yuko kano karere k'ibiyaga binini ari akarere kanini cyane yakorana n'ibihugu byinshi cyane ku buryo bigoye turetse muri rusange nk'icyo kibazo kijyanye n'aha mu ntara ya Kivu bigoye gushikiriza kubona ibyo bibaranguye mu gihugu kimwe kimwe cyose hari iwacu nubamenyesha yuko niko imigenderanire dufite n'igihugu cya Leta Zunze za Amerika yateje imbere mu gufasha mu by'umutekano mugabo nta mugambi yoba yari yarishinze ujanye cyane cyane iki gihugu cyacu kuko murazi yuko yari intumwa idasanzwe ya Leta Zunze za Amerika muri aka karere k'ibiyaga binini nicyo gituma rero bibaza yuko uzomusubira azobandanya iyi semo turiko wama nama atari make kugira ngo amahoro n'umutekano bitimbatare muri kano karere kacu hanyuma rero Leta Zunze za Amerika zishobore kudutera agacumu k'ubumwe muri ibyo bintu byanjye cyane cyane n'umutekano.
Laurent Kavakure umushyikirizi w'Urundi ajejwe imigenderanire murakoze cyane gose ku kanyamwa duhaye.
Yego murakoze cyane.
Urakoze Frederic Nkundikije kuri icyo kiganiro. Uyu ni umwanya tubashikiriza ikiganiro cerekeye ibivugwa mu binyamakuru vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Afrika. Ikiganiro cy'uyu munsi mugiye kugishikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Fidel.
Kwandikwa kuri Afrika mu binyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika duhere ku gihugu cya Kenya aho ikinyamakuru The Washington Post kimenyesha ko sentare yo muri icyo gihugu yamenyesheje ko ingingo indwi z'itegeko ridahuriweko na bose leta ivuga ko rizofasha igihugu cya Kenya kugabanya ibitero by'intagondwa zitajanye n'ibwirizwa nshingiro. Ikinyamakuru The Washington Post gitangaza ko abayoboye batavuga rumwe na leta muri Kenya n'abaharanira agateka ka muntu biyamirije izo ngingo z'iryo tegeko mu gihe abandi bavuze ko izo ngingo zishobora gukoreshwa mu mugambi wo kugeramira abatavuga rumwe na leta. Abacamanza batanu ba sentare muri Kenya batangajeje kuwa mbere kw'ingingo indwi z'itegeko rijejwe kugwanya ibitero by'intagondwa zirenga ku burenganzira ngendegwa ko bw'abanyagihugu. Ikinyamakuru The Washington Post kivuga ko president w'igihugu cha Kenya Uhuru Kenyatta ariko aremegwa kugira atorere inyishu ikibazo cy'umutekano muke giterwa n'ibitero by'umugwi w'intagondwa ukorera muri Somalia Al-Shabab. umugwi Al-Shabab niwo wagirizwe ibitero vyagizwe mu kibanza cha Westgate Mall kirimwe amamangazini abantu baguriramwe ibintu i Nairobi ku mugwa mukuru wa Kenya cyahitanye abantu 67. Uwo mugwi waragize kandi ibitero bitari bike mu gihugu cha Kenya. Ikinyamakuru The Washington Post kivuga kandi ko sentare yo mu gihugu cha Misiri yaciriye ejo kuwa mbere umunyororo w'imyaka 5 Ala Abdel Fattah yagize uruhara rukomeye mu mugumuko mu mwaka 2011 mu gihugu cha Misiri. Mukindi kimenyetso cyo kwiyemeza ko bategetse kuvyerekeye kunumya abatavuga rumwe na leta naho president w'igihugu cha Misiri yari yemeye kurekura abantu bafungiye ubusa. Ikinyamakuru The Washington Post kimenyesha ko iyo ngingo yiyamirijwe n'abamuburanira n'abamushigikiye bavuga ko yari kuba yambitswe izera. Inyuma yuko asomewe urubanza inshuti n'abagenzi biwe bari muri sentare barasemereye amajambo yiyamiriza ikandamizwa n'intwaro y'igisirikare mu Misiri. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mubandanya kumviriza ibiherutse kwandikwa kuri Afrika mu binyamakuru vyo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ikinyamakuru The New York Times kivuga ko naho imyaka 2020 irangiye atangwano ibera mu karere ka Sahara yo mu burengero kuva ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rihagarikiye amasezerano y'uguhagarika ingwano hagati y'igihugu cya Maroc n'umuhari Polisario nta mahoro ahabazwa. Muri iki gihe ababa mu karere ko muri Sahara yo mu burengero bariko basaba kandi inyishu ku kibazo c'intara yabo bakaba bariko bagabisha gusubira gutangura ingwano mu gihe ukwihangana kuriko gutera kurangira. Igihugu cya Maroc kigenzura ice kinini cy'intara ya Sahara yo mu burengero. Inteko zishyira hamwe ONU ziragenzura amasezerano y'amahoro yatewe ko igikumu hagati y'igihugu cya Maroc n'iyo ntara. Abategetsi b'intara ya Sahara yo mu burengero bavuga ko bazoshiraho demokrasi ifatiye ku migambwe myinshi gihe bazoshikira intahe y'ukwikukira. Umuhari Polisario n'abanyasahara yo mu burengero baracabona ko inyishu yonyine ihari kuri bo ari ukwikukira. Bamenyesha ko hamwe atayindi nyishu yoba ihari botegerezwa kugwana. Intara ya Sahara yo mu burengero yigeze kuba ikoronijwe n'igihugu cya Espagne. Iyo ntara yigaruriwe n'igihugu cya Maroc igihe igihugu cya Espagne cava muri iyo ntara mu mwaka w'igihumbi 1975. Muhari uguhabuza intara ya Sahara yo mu burengero Polisario washinzwe mu mwaka w'igihumbi 1973. Igihugu cya Algeria gihana urubibe na Sahara yo mu burengero kiracashigikiye bikomeye iyo ntara. Abanyasahara yo mu burengero baridogera ishyirahamwe ONU n'ibihugu byo mu burengero bw'isi mu kuvuga ko bitubahirije ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano yo guhagarika ingwano yo mu mwaka w'igihumbi 1991 arimwo kugirisha referendum kugira abanyasahara yo mu burengero bafate ingingo kuri kazoza kabo. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Turangirize ku nkuru yerekeye ingaruka mu by'ubutunzi z'ibibazo biterwa no mu gwi Boko Haram mu bihugu bihana urubibe n'igihugu cya Nigeria. Ikinyamakuru Christian Science Monitor kivuga ko umutekano muke uterwa no mu gwi Boko Haram mu bihugu bihana urubibe na Nigeria cyane cyane igihugu cya Cameroon watumye abagendera icyo gihugu bagabanuka. Ikinyamakuru Christian Science Monitor kivuga ko ibitero umugwi Boko Haram gira ku butaka bw'igihugu cya Cameroon bidahitana gusabanya igihugu ko bifise n'ingaruka ku butunzi bw'icyo gihugu. Uruhagarara rwatewe n'umugwi Boko Haram rwatumye ubutunzi bwahoze bwifashe neza mu ntara yo mu buraruko bw'igihugu cya Cameroon ihana n'urubibe na Nigeria buhagarara. Mu byagize ingaruka zikomeye ku gisata cyerekeye ingenzi, igisata cy'uburimyi n'ubudandaji n'igihugu cya Nigeria. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe ibyerekeye ingenzi muri Cameroon, Eric Epune, avuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bahoze baza muri iyo ntara yo mu buraruko bw'igihugu ngo yamara muri iki gihe nta n'umwe ahakandagiza ikirenge. Avuga ko abantu batinya ibitero vy'umugwi Boko Haram. Intara yo mu buraruko bw'igihugu cya Cameroon yahoze iterera ibice 20% vy'ubutunzi bw'igihugu cya Cameroon nk'uko bivugwa n'umushikiranganje ajeje ubutunzi w'ico gihugu n'iterambere mu karere, Emmanuel Nganu Jumesi. Yamara amenyesha ko muri iki gihe intererano y'iyo ntara atako yifashe bifatiye cyane cyane kwigabanuka ry'igitigiri cy'ingenzi zaza muri iyo ntara. Ibi byari bimwe mu biherutse kwandikwa kuri Afrika mu binyamakuru byo muri leta zunze ubumwe za Amerika.
Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Uburyo bumwe bwizewe bwo gukura abantu mu bukene ni ukubigisha mu by'ukuri hakurikije ibitangazwa na banki y'isi yose uburezi nicyo gikoresho gifite ingufu nyinshi zo kugabanya ubukene n'ubusumbane ku isi uburezi kandi niyo ntangwe bw'iyongere bw'ubukungu buhoraho kuri buri mwaka w'ishuri umuntu yiga umushahara wiyongeraho 10% ntibitangaje rero uko bimwe mu bihugu bikene cyane ku isi ari nabyo bifite umubare munini w'abantu batazi gusoma no kwandika cyane mu bategarugori nk'urugero abaturage bangana na 73% bo muri Sudani y'epfo ntibazi gusoma ikindi kandi kuvana bari mu kigero cyo kuba bari mu ishuri umwaka ushize abatageze kuri 1/2 gusa nibo bigaga mu mashuri yisumbuye abakobwa ni 3 gusa ku banyeshuri 10 babarurwa ibi ahanini biterwa n'imirwano yakomeje kuyogoza Sudani y'epfo amashuri agera ku 2,200 yafunze imiryango yayo muri za leta ziberamo imirwano andi mashuri 90 acumbitsemo abarwanyi ndetse n'abaturage bakuye mu byabo uretse ibyo kandi hafi abana 400,000 bavuye mu mashuri kubera intambara gufasha abantu kwiga ni ingingo ikomeye y'ingamba za leta zunze ubumwe za Amerika mu kurwanya ubukene bukabije ku isi niyo mpamvu ubu Amerika itera inkunga imishinga y'uburezi 6 muri Sudani y'epfo iyo mishinga ifite agaciro kangana na $165,000,000 z'amadolari umushya muri iyo mishinga ni ubufatanye hagati y'ikigo cya Amerika gishinzwe amajyambere mpuzamahanga USAID n'umuryango witwa BRAC uyu ni umuryango utagengwa na leta wita ku bibazo by'amajyambere ku isi ubwo bufatanye bugamije guha uburezi bufite ireme abana bo muri Sudani y'epfo batiga muri iki gihe uwo muryango BRAC washingiye muri Bangladesh mu gihe cya 1971 wageze ku nshingano nyinshi ukura abaturage mu bukene muri Bangladesh no mu bindi bihugu 10 byo ku isi uyu muryango ufasha abakene ukabaha amahirwe yo kwibeshaho akenshi bishingiye ku nyigisho ubaha leta zunze ubumwe za Amerika yiyemeje gufasha Sudani y'epfo n'abaturage bayo kwiteza imbere Amerika kandi isanga gufasha abana ba Sudani y'epfo kubona uburezi bufite ireme ari byo bizabafasha kwikura mu bukene no kuyobora igihugu cyabo ejo hazaza
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika, igice ca mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije muri kino gice ca mbere. Kuri micro mwari kumwe na Oriane Tangishaka, amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na mugenzanje Eugenie Mukankusi. Mwakoze kudutega amatwi, nimutangwe mu kanya. Ibiganiro vy'iradio ijwi rya Amerika birabandanya mu gice ca kabiri ku mugoroba, naho nyene samuya n'igice zo ku mugoroba turabashikiriza ibindi biganiro vy'iradio ijwi rya Amerika. Mwakoze kudutega amatwi, mugira umunsi mwiza, Imana ibaheze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Mukiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika I Washington DC turi kumwe na Atanaze Mbonimpa ayoboye ishyirahamwe tubane turi kumwe kandi na nyakubahwa administrateur wa commune Gihanga Ndayisaba Leopold turi kumwe na Minani Herman akura inyungu mu gitegwa tugomba kuvuga ko citwa Jatropha igitegwa mu kirundi bita ikivura hinda ndagomba ntangurire kuri Atanaze Mbonimpa ku gashimwe aheruka kuronka agashimwe Energy Globe Award kumuri mu mwaka wa 2014 yahawe na Fondation Energy Globe yo mu gihugu cha Autriche washora kuducira ku mayange ku vyerekeye ka gashimwe n'ukugene mwakakiye nico kari kagenewe
gashimwe Energy Globe Award amagatangwa umwaka utashye na fondasyo yitwa Energy Globe yo mu gihugu cha Autriche umwaka rero kahawe ishyirahamwe tubane turongoye kubera twagize umugambi witwa ikivura hinda mu ntara ya Gihanga ugashimwe bakaronkeye Nairobi mu gihugu cha Kenya duhuye n'abandi bagenzi bacu muri Kenya muri Tanzania nabo mu Buganda bashoboye gutogwa mu yindi migambi yose muri uyu mwaka wa 2014 nagashimwe rero kadushimishije kubera kwiye akamaro abanyagihugu urazi ruko twatangwe uyu mwaka
hanyuma tuze rero kuri ico gitegwa ja Trofa iyo association ya New Tubane ikiragerageza gukwirakwiza mu gihugu mu misi yahera twageze kuganira ku vyerekeye ico gitegwa na kamaro kaco nibihe mumaze gushikako intambwe mumaze gushikako ni intamba myizo wazikiri imbere mwoshobora kubiducira ku mayanga
mu mezi yeze twaraganiriye mu ntango z'umugambi aho tugeze rero ubu tugeze mu iherezo ryawo bitumaze gushika ko ni byinshi urabye abanywanyi bashoboye kugitera mu ntara ya Gihanga urabye inyigisho twamaze gutanga urabye akamaro amaze gukuramo haba gukora amavuta no kubigisha ingene bazobikoramo ifumbire mu minsi iza urabye amanama tumaze kugirisha n'abanyagihugu n'abajeje umutekano bajejwe gukingira ibidukikije urabye abasingira ikibera cy'imeza cya Rukoko urabye abajejwe intawaro aba muri komune ya Gihanga maze kugira ibiganiro bitari bike bereka ingene bokura akamaro kenshi muri cyo kivura hinda yaradushimishije rero kugushika uyu munsi baza kwanya gihugu bumu bageze nabo gufata mu minwe cyo gitegwa kikabagira akamaro kuko baramaze gushora tukaba amafaranga baramaze kuronka n'inyigisho zitari zike zijyanye n'icyo gitegwa
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro giha ijambo abatwumviriza tuze kuri nyakubahwa administrateur wa commune ya Gihanga Ndayisaba Leopold kubiberekeye nkuko Atanaze ariko yabivuga ndibaza ko ariko aragerageza gukwiragiza ico gitegwa mu karere kanyu n'uruhe ruhara mufise mu kugerageza kumvisha nk'abanyagihugu kuvyerekeye akamaro k'ico gitegwa ico gitegwa mubona kigeze he mu karere muyobowe
bwo murakoze cyane icyo gitegwa kikibura hinda mu komune ya Shagihanda n'agafaro arakirima kaba bahurikiye mu mashyira hamwe nkavuga ko icyari kintu kiza cyane kugira ngo umvise umugambi abantu banza kubashyira hamwe binorohe no kubaha inyigisho rero no kubakurikirana ama natwe nk'abajejwe intwaro ntiduhengekanya guhimiriza abenegihugu turongoye kugira ngo batere icyo gitegwa narijya gifise akamaro kenshi cyane haba mu gukingira ibidukikije haba mu kwiteza imbere mu guteza imbere ubutunzi bw'imiryango ko wakirimye arashaka kubungukira akakora amahera atari mazima rero kudushiri tugatageza haba mu manama tugirisha abarongoye abandi haba mu manama tugirisha abanyagihugu mu mitumba bageza kubabwira yuko icyo gitegwa bari basanzwe bakoresha mu gukingira imbibe bari basanzwe bakoresha mu gushinga uburimbi cyane mu kuzitira ingo ko icyo gitegwa gifite akamaro ntangere ko boshobora kucijukira mbere bahagitera n'ahandi narijya gishobora no kubana n'ibindi bitegwa mbumbarugo by'ukuri turiko turagerageza naho intambamyi zisa n'izihari zibaza ko ku by'ukuri abanyagihugu batari bake badashobora kumva icyo gitegwa maze nabo
muravuze izo ntambamyi muzi ducira ku mayanga izo arizo intambamyi nyamukuru
iyi ntambamyi ya mbere ni uko bavuga bati none icyo gitegwa kuko gisa ari na gishasha coba isimbuka gute umuntu arimye igitare ushobora gukuramo amahera angana gute murumva ko nizo ni ntambamyi bizanye no kwigisha keya zisaba kumbura abantu b'abahinga cyane kuba bafite ubundi burorero bw'ahandi hantu hamwe n'intambamyi yo kubura aho barima kubera ko radio kwisi rimwa iguma yaga ivanye n'ibirana by'abantu izo ni ntamba minyamukuru hama akavuga bati none igiciro coco kingana gute mugabo nibaza ko ico kintu gitoya choroshe kubakuramo ko bo nyine ibo bigurisha bahubwo birimo amafishi bahagurisha ibintu bikozwe abivuye mu mwimbo wabo nibaza ko ico giciro coco ba intamba nyine ya cyane bivanye nuko mu gihe babarimye umwimbo kaba mwinshi usabo nyene ingurira harare amasabu
nawe buhori Madeleine musanzwe muri mwishyira hamwe association abahumure ligerageza kwimbura ico gitegwa jatrofa bita ikivurahinda mu rurimi rw'ikirundi iyo association yanyu ibigejeje hehe kuvyerekeye umwimbu w'ico gitegwa mubivuga kwiki
urakoze ku mijambo ipo twebwe kuri ico gitegwa nuko twari tubivuga kuva kare kitwa kugufagishika twara gishimye cyane kandi twara gikengurutse ico twane dusaba n'ubu niba tutabaze indimo zikwiye twebwe amashyira hamwe ari ngaha muri komine Gihanga yamaze gutangura kurima icyo giterwa cya jotrofa tubandanye hanyuma bazozana n'abandi babandanye hanyuma mugabo ntibatwinube abategetsi abari ku ntwaro nibaduhe imirimo ikwiye urukoko ruriho barashobora kuduha aho turimira leta ntibuza aho iduha kandi twohatera kandi bikagenda neza natwe inyimbi ibonetse bubona ko nabone mu muryango hari ikintu cisununuye barazi yuko ubukene buhari hamaze kuboneka amasabuni menshi hakaboneka amabuji amabuji arakenye nk'akarorero nk'ejo ngaho iwacu muri santire Gihanga bavuga ngo nta mabuji ahari amatara yabuze biratugora bicaye umuntu yirukanga kugura amabuji akabura aho ayagurira ariko tumaze gutangura kuyakora izine yacu imaze kuboneka twoba duhiriwe ari iwacu ni bose birakugorwa reka n'abandi bose mu Burundi twoca duza turafornisa neza kugira ngo abantu baronke icyo gikoresho cyokorwa kivuye muri jotrofa
minani Herman mu bantu bakura inyungu muri icyo gitegwa muragurisha ibikivuyemo nk'ayo masabuni mwoshobora kutubwira uhugene umwimbo wanyu mu gukoresha n'ingene uwo mwimbo ungana nico mutegekanya gukora mu minsi iri imbere kugira mwongereze umwimbo
yego murakoze ku mijambo urumva icyo gitegwa cya trofa kuno twagikunze urumva nuko baje batubwira yuko kivamwo amasabune ikavamwo amabuji eka iravamwo n'amavuta yirango yo kwasama amashine ya magurupe twebwe rero twaciye tubikunda kubera kuko urumva ayi wacu nta gitegwa cyari cegereye abanyagihugu cyavamo amavuta hanyuma rero icyo gitegwa twebwe nkuko nabivuze kare twagikunze kubera kuko naho haba muci icyuma icyo gitegwa kandi iciza cyacyo uragiterana n'ibindi bintu nk'ibigori nk'ibiharage eka ibintu byose bishika hafi atagenda kure cyane hanyuma ikintu cyacyo gitegwa twagikundiye ni uko ugiteye rimwe kuko kiguma gikura niko kiguma cyama ciyongera umwimbo kikaguma cyama ni igitegwa udatera ubusi ejo ngo usubire ugitera kandi ni igitegwa utera rimwe kikamara imyaka myinshi kiguma cyama icya mbere na mbere cyo twagikundiye nicyo hanyuma umwicyerekeye cy'umwimbo nacyo umwimbo urabona ko dufise ahantu hatoya twagiteye nka jewe nari narateye nk'ihegitari imwe iyo hegitari imwe rero yarashoboye kuvamwo kubera bwari bwa mbere ibiro amajanane urabona ibiro amajanane kubera bwari bwa mbere urumva ntibyatezwa kwama cyane ubu rero niyumvira yuko umwaka ushobora kuronka nk'itoni n'inusu cyangwa itoni zibiri ariko rero ikintu twebwe twariko dusaba twasaba yuko imashini zibikora ngo zitwegereza none umushinga ntahe mbona impa yaraye atubariye ku imashini tuyiterura tukayitwara tukayiyegereza hari Gihanga ariko bishobotse bozoduha n'iyindi gira kabiri ubwabo n'ibindi nk'uko nari namye ndabisaba twasaba yuko nyakubahwa misantere wacu w'Igihanga yo dusabira ahantu nk'uko twebwe amashyirahamwe twariko turiyunga kugira tuje hamwe icyo gitegwa cya trofa tugitere ahantu hanini kubera kuko amasosiyasiyo yose twagomba gukorana yo muri Gihanga kugira turabe ko ariho twokwiteza imbere kuko amasosiyasiyo nayo iyo yegeranye afashanya byinshi akaronka umwimbo muremure
tugaruke kuri Atanaze Mbonimpa Atanaze icyo ciyumviro cabajemwe gute kuba mwahisemwo icyo gitegwa cya trofa nta bindi bitegwa bindi bihari mwashobora gufata bishobora kuvamwo ivyo muriko muravuga nk'amasabuni amavuta kanumwavu n'amabuji ni kuki mwafashe icyo gitegwa ja trofe
cyakashatse twagize twasanze ari gitegwa abanyagihugu bari bamenyereye mu gabatari ntombero nyamukuru kwari gukingira birasimeza cyarukoko no guha uburyo bwo kwiyungunganya abanyagihugu bahegereye batsindiye ikibira batagikuyemo ubutunzi burimwo n'ibinyabuzima burimwo mugabo agashobora kuronka isubiriza kugira kibahe umwimbu n'amafaranga rero twabibonye mu bindi bihugu baje tugira n'ubushakashatsi baragiye n'ahandi kuraba ingene babikora haba mu Rwanda haba muri Burkina Faso usanga n'igitegwa koko gikora ahantu hari ubugaragwa nk'aho hasa na mu rukoko usanga uruzuba ari rwinshi nkuko bagiye barabivuga usanga ari igitegwa kimara imyaka myinshi kagoza kukurikirana cimbuka uko imyaka iduga ariko cimbuka kandi kajyana n'ibindi bitegwa muri iyo ntumbero rero twagombye kubwira tuti igitegwa abanyagihugu bafite tubereke tubamura amaso tubereke akamaro muri iyo ntumbero twabikoze
nyakubahwa administrateur wa komine Gihanga Ndayisaba Leopold bariko baravuga abahejeje gushikiriza ivyumviro vyabo Minani Herman na Madame Buhori Madeline bavuga ko ikibazo nyamukuru bahura naco ari uko badafise ahantu hanini hagutse bashobora gutera ico gitegwa canke umwimbo wabo gashobora kongerekana mubona hari inyishi mushobora kuba mufise kuri izo mpungenge zabo mugashobora gufasha kuronsa ahantu hanini bashobora gutera icyo gitegwa kugira umwimbo wiyongere.
Bo murakoze cyane ku by'ukuri intambamye yaho y'amatongo iriho kuburaho dushaka kurima yaguye mugabo nibaza ko nkuko tumaze kongerana amanama n'abazeje gukingira ishamba cimeza rya rukoko cyane yensen ku by'ukuri turabona ko ni ishamba rigeramiwe hamwe twoshobora kuwatera ibyo bivura hinda byo tuma kombure tusubiza ishusho nziza iryo shamba cimeza kuko ivyo vyurahinda mu kubisoroma ntibabitema nibaza ko nicyo cofasha mu kurondera handi hantu ushobora kurima hama n'ikindi kintu nosaba ku by'ukuri cyo kuraba no kuraba tukagura karere tukaraba nk'amakomine duhana imbibe na cyane cyane nka Mucitoke komine ya Buganda tukaraba komine ya Musimbuzi rero n'ahandi mu kiyaya kuko iki ni igitego gikunda kuba ahantu hasa n'ahashushe bukebuke atari ahantu hakanye nibaza ko gishobora kuba nk'aha mu kiyaya hanyuma kandi n'ikindi twosa ni uko abarimye botahura neza ko icyo gitego gishobora kuba n'ibindi bitego maze bigatuma atampunge ngo umuntu yobwira agiteye n'andi ari bitego hanyuma n'ikindi kintu mbona cyiza cyane cyo dufasha ni kwiga kurima kijambere icyo gitegwa nk'uko turima umuceri nk'uko ubundi bushakashatsi bukorwa ku bindi bitegwa kugira ngo bime hato maze wimbure byinshi bakarambere kumbure n'ubundi bwoko bw'ico kivura hinda ushobora kwimbuka cyane gose kuko hari ibihugu bisa n'ibiri imbere cyane mu guteza imbere ico gitegwa kivura hinda tukabifatira kwa karorero maze natwe tukagwiza umwimbo bivanye no kurima kijambere no gutera imbuto zisanzwe zimbuka cyane kuruta
Radio Ijwi d'Amerika ikiganiro gihijambo abatwumviriza kuri Radio Ijwi d'Amerika atanazi mbona impamwe yoyoye irishira hamwe tubane ndibaza kwirishira hamwe riharanira na cyane cyane ibidukikije unabye ico gitegwa ingaruka yacu kubijanye n'ibidukikije nta bibazo gitera hama kubijanye n'ukongereza umwimbu kuronka ahantu hanini yo gutera ico gitegwa nibihe mwiyumvira muri yumvira nko gukorera mu yandi nk'amakomine ahana urubibe na komine ya Gihanga
umugambi wo kugiteza mu ntara yacu mu ntara ya Nyanzara igitegwa bikunda mu ntara ya Mayimbo igitegwa bikunda muri Bugesera n'igitegwa bikunda muri iyo ntumbero tumaze kugendera ayo makomine turaba aho biba ugasanga birahaba kugana n'abajejwe intwaro n'umutekano n'abanyagihugu ibyo twogushyira muri ayo makomine n'izo ntara twavuze ikindi gikomeye ni uko twabandanye ubushakashatsi dufatanije n'ibigo bibijejwe kugira turonke ubwoko bwimbuka n'undi bundi barabibonye ahandi muri Burkina Faso mu bwoko dutera mu Burundi ni ubwoko bwita Jatropha Kurkas bwahasanze ari ubwoko bushika nk'ijana ku isi bitwarira indera yo gushakashatsi aduha inyishu baza ko tuzoba dutoye inyishu y'iyo mpungenge y'uko umwimbo utashobora kufunguka gusumbya ubundi bwoko buri burakorerwa ngaha mu Burundi
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza tuze kuri Minani Herman muramaze kugurisha ibiva muri ico gitegwa nk'ayo masabuni mwotubwira ukugene uwo mwimbo wanyu ukugene muriko muragurisha ivyereke biva muri ico gitegwa ca jatrofa ico mwo kwifuza kugira ngo muronke umwimbu kurushiriza kugira ngo mugurishe ibiva muri ico gitegwa kurushiriza nico mwo saba ari inka administrateur canke atanazi mbonimpa mwo shobora kubiducira ku mayanga
ego twebwe twaragurishije urumva mugabo nkuko nari namye ndabivuga iyo igitegwa cyose kiriko cama ubwa mbere urumva kiba kikiri hasi chama bike nari navuze je ko nari nashoye gutera ihegitari imwe kuko ariyo nari mfite narashoye gukuramwo ibiro amajana 4 ariko uyu mwaka ndabona yuko byiyongereye kuko uko gikura kiduga niko kiguma ciyongera umwimbo kuko ariko kigira amashami menshi aca yamari menshi ubu rero ndategekanya yuko uyu mwaka nshobora kuronka hagati y'itoni imwe n'inusu cyangwa itoni zibiri urumva rero uwo mwimbo uri jewe ndabona kuzobushimishije kuko ndabona ko mu mwaka uzanaho bizobandanya biduga kuko uko kiduga amashanya akaba menshi niko cama byinshi kandi rero urumva naco ico twagikundira nuko nyene ari giti uguma wamura gusa atari giti utema ngusubire gutera bushasha urumva aho wamuye gikuye ko ivyamwa byose imvura iguye kirasubira kikaca kinaga kicacyonyera kikagira urushugwe kikongera kikama ibindi
ayo masabuni mukuramo na masabuni y'ukuyoga canke na masabuni y'ukumesa
urumva isabune zivamwo zirashobora kubizo koga zirashobora kuba nizo kumesa zikora byose ariko hanini zari zo koga kubera ni isabune z'akamaro cyane kuko zifise ibintu zivura no ku mubiri ari nk'ubuherehere ari bisekera bijya by'abana eka zivura utuntu tw'utugwara twinshi nyine twitwa ku mubiri hanyuma rero urumva mwene izo ntizari zikwiye kuguma zimesura ndavuga zari zikwiye kuguma ari zo koga gusa
Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro k'ijambo abatwumviriza aho turi kumwe na Athanase Mbonimpa ayoboye Association Tubane ijeje gukingira ibidukikije akaba ari kagerageza guteza imbere igitegwa citwa Jatrofa bita ikivura hinda mu rurimi rw'ikirundi gishobora kuvamwo amasabuni amabuji umwavu kikavamwo mbere n'uburyo bwo gutanga umuyaga nkuba turi kumwe kandi na administrateur w'intara ya Gihanga Ndayisaba Leopold turi kumwe na Madame Buhori Madeline hamwe na Herman Minani ngaruke kuri Madame Buhori Madeline ariko muravuga ko ikibazo nyamukuru mufise mwishira hamwe ryanyu abahumure bagerageza gutera icyo gitegwa ariko utaronka ahantu hanini ugushobora kugwiza umwimbu wacu nikihe mwosaba ari Athanase Mbonimpa canke nyakwa administrateur wa commune Gihanga Ndayisaba Leopold kugira ngo babafashe gutuma muronka ahantu hahagije ugushobora kongereza umwimbu w'ico gitego
murakoze cyane ku mijambo niko nuko twane tubishaba kuva mu minsi iheze twarabasabye bose yuko aho turimira ni hato kandi tuharima naho nyene turinze kwikoka harimo abantu batagira uko bari batishoboye tukarinda kuhakota kuko nta maparsera dufise akwiye hanyuma twasaba yuko nyakubahwa musante azimaze kuturonsa ako gatongo akakadusabira imbere nawe nesiguyiwe arinda gusaba ariko nadusabire kugira ngo iryo shyirahamwe ryacu tumaze kwishyira mu runani ubwo runani duce dukorera hamwe twese turi abanyagihanga turi muri komine yiwe badusabira uwo murima koko tuwurime ariko nk'uko nabisabye na jewe harimo abantu tutishoboye kandi dushaje mwebwe abakuru bacu tuzosaba nyakubahwa Mbonimpa aduserukire aze kutuguranira kanoti kadufasha kugira ngo turimishe uwo murima ukwiye duhamagara imashine kogere ko ziriho batuzanire imashini ziturimire hanyuma tuzobarihe tuzogerageza uburyo bwose bwo kuriha nitwoherana nibyo twasaba mutubwire imbere n'itongo ryo twoshyiramo iyo mashine hama tuzotakamba ntihatobura abagiraneza badufasha nka mwebwe nyene mukadufasha kubaka ako gasago ko gushyiramo iyo mashine kuko Imana yagiye imbere abantu bakayidufasha yaje nka do niko twabyumvise mu nama twaherukamwo twarashimiye Imana none namwe banyakubahwa mudufashe n'ukuri kugira ngo natwe turabe ko twumva ibuzimu tukaje ibuntu murakoze
nyakuba administrateur Ndayisaba Leopold mwashobora kwishyura ku byo Madame Madeline Buhori avuze
ku by'ukuri bari babusema kwiri umwe hato wimbura kandi ntushobora guteza imbere igitego nkuko nabivuze ni batako twamaze gutangura gufasha kugira ngo aharimwa icyo gitego ashobore kwaguka twavuga yuko gifise icyo gitego cya Jatrofa kivura hinda akamaro ntangere mo gukingira ibidukikije bibaza ko amwe y'ibintu tukora neza kandi nabone barabyumva tukagerageza kugitera hatagira ibiti nibaza ko ubyo nafasha nayo mashyirahamwe nayo nyine kuronka handi hantu akorera hanyuma ku bibi nabyo nibaza ko nukubana yatwigisha abanyagihugu na cyane cyane akajyamo n'ibintu by'ubumenyi nkuko nayivuze mu kuturonderera zijya zindi mbuto maze tugashobora kwimbura byinshi twarimye hato mbere tugashobora no gukoresha n'ubundi buhinga butandukanye hanyuma hari n'ahandi hantu tubona tugashobora kurima tudashoboye kuhashyira amazi na cyane cyane tuhavomeye ibindi biterwa twari tumenyereyemo mbarugo bitahafata ahantu ho twashobora kuhatera icyo giterwa icyo kivura hinda kandi baza ko byadufasha kurima neza isi dufise tukayikoresha ku by'ukuri ugasanga turimbuye kuruta ibyo nibaza ko tubana twiganira kandi nibaza ko ntambwe tugeze ko birashimishije kuko icyo giterwa hamwe twese twokumva akamaro kacyo nibaza ko izo mpungenge zo kubura aho tukitera zohera kuko twese twocijukira hanyuma nkasasaba n'abarongoye asosiyasiyo tubane ko nabo nyine bogerageza kugira ngo bakimenyeshe n'abandi ahandi mu yandi makomine batarakimenya kugira ngo naho nyine bashobore gucijukira kuko ibidukikije ibiraba ikomine imwe ntibiraba umuntu umwe biraba twese muri rusange
hama nawe Athanase Mbonimpa wabyishura ko iki
ibidukikije ntibigira imbibe nk'uko nyakubahwa Musantera abisukirije nuko tuzokwegera ayandi mapfuve n'amakomine ibiterwa gikundamwo haba muri bubanza ibisosi bisumburarirare mu kumoso no mu bugesera bijanye n'uburyo tuba turonse ndashaka ni uko tuzokwigisha abanyagihugu tubandanya tuba inyigisho zerekeye icyo giterwa na gatatu ni uko tuzoza turadodora hirya no hino kugira turabe yuko igiterwa cyofasha mu kuzanira inyungu abanyagihugu cyane cyane no mu kwingira ibidukikije no mu kurwanya bimwe bibangamiye ibidukikije mu Burundi no ku isi yose.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ikiganiro gihe ijambo abatwumviriza Minani Herman akuvyerekeye mwebwe mutanguye kugurisha ibiva muri ico gitegwa jatrofa bita ikivura hinda mu Kirundi kubijanye n'igikorwa cyanyu cyo kugurisha ibivuye muri ico gitegwa ibibazo mufise n'ikihe musaba nka Athanase Mbonimpa ashobora kubafashamwo mu minsi yavuba cyane mu minsi iri imbere
murakoze kintu nosaba umushinga ntanya kuba Athanase ko nubundi ari basanzwe badufasha yazanye ico gitegwa twebwe urumva itegwa arakiduhaye twaragiteye ariko rero n'abandi bariko babikenera kugira babitere mugabo ahanini bakabura ahantu hanini babitere ikintu rero nagomba kumusaba nuko yodusabira akaraba uburyo bwose bushoboka akadusabira kugira turonke ahantu hanini cyane tugitere uwe igitegwa twaragikunze hanyuma umushinga ntanya Athanase yaramaze kuduha imashini yo kuzoza iragisya kugira twebwe tukikorere mwa masabune twebwe nyene n'amabuji hanyuma ikintu twozo hava dusaba ariko tubonye yuko byose bimaze kuba neza twozo hava dusaba nka credit ya gakamyonete kugira ize iragikura mu murima ikijana hi mashini zobiri numva tani bindi byinshi no kuri banda musaba ku munezero dufite
ari cyo mubona mwofasha mu bihe bya vuba Athanase
bizanyigisho nkuko twabasabye ko baje hamwe bakiyunga bakatwereka aho bazoshira iyo mashini kizakira arabonetse cha gatatu aravuze isherekeye ibintu by'ingurane ugingurane abantu baroye hamwe mutabonetse rero tuzobana tubiganira n'ababatwara n'abatwara aya mashira hamwe n'abanywanyi babo bwo twimirije kandi mu minsi ya vuba tuza kumva ibyimbiro byabo aho bigeze isherekeye kujyana iyo mashini ibegereye bamenye kuyikoresha bamenye kuyitunganya kandi tuzobaha nuko tuzobereka n'umutekinisi mu mashinisti gutunganya iyo mashini akaza arayibereka ingene ikora kanatsena nabo nyine bakaronka umunywanyi muri bo afata uwo mugambi mu minwe twifuza ubu ni uko abanyagihugu twigishije icyo giterwa kugishyira mu minwe yabo ni ukuvuga mu kugitunganya kuva mu kugitera mu kucyubahiriza mu kugitunganya no mu gukora ibivuye muri icyo tuburahinda dushaka ko umugambi uba uwabo kuko tubaha ubumenyi babaha n'inyigisho bashobora no kubasiserukira aho badashobora gushusha cyane cyane mu kwegera abajejwe intwaro abajejwe amatongo kugira bafate akabazo bari bashyize mu mvugo cyerekeye amatongo mato kugira bashobore gukorera hamwe ahantu hanini kugira n'umwimbu wongerekana
mwavuze ko iki giterwa kitavamo amasabune gusa n'amabuji hamwe n'umwavu gishobora kuvamo n'umuyagankuba n'amavuta ashobora gukoreshwa mu modoka mwatanze akarorero ka bus mu Rwanda itusanzwe ikoresha amavuta avuye muri icyo giterwa ni ikihe mubona mwokora kugira ngo imigambi nk'iyi ishobore kwaguka n'amabisa handi cyanke umuyaga nkuba uboneke uvuye muri cyo gitegwa ndazi kwa migambi iri imbere mugabo mufise mu mutwe mwo bitubwira muri make cyane
Ambere no kumenyesha cyane guhara runiniya urugero runiniya amafisho gitego. Aba nuko na leta ishobora kwifata mu ngongo kuko tutanze dukorana nayo haba mu batwara abandi haba mu kigo INCN barira n'ayandi makungu dukorana amashyirahamwe ajejwe ibidukikije icyo tumaze gushikako kugira dufate mu mugongo uburyo mu minsi iza nkuko bigirwa n'ahandi habonetse amatongo akwiye nta kibuza agashatsi kabufi umunyetsi ashobora kuburondera n'ahandi ngo twagiye turabirondera ahandi tubaza yuko minsi izoza ari igitebo bishobora kugira ingirakamaro haba mu gukoresha amamoteri haba gukoresha imodoka haba no muri ibyo bindi twavuze by'amasabuni haba minsi byerekeye umwavu ibyo byose ni ibintu bishobora gushikwa ko igikuru ni uko intambwe twabonye ari nziza kandi n'abanyagihugu bacijukiye kandi bafashije cyane mu kumva uwo mugambi.
Ikiganiro twateguye ngihijambo abatwumviriza kuri Radio Ijwi ry'Amerika kiri hafi kuturangira umwanya ni muto. Yamana nashaka nyakubahwa administrateur wa commune Gihanga ndayisaba Leopold agire cyavuga nimba ari icyo mu ofisi mushobora gushikiriza muri make cyane mbere yuko urangiza iki kiganiro kubijyanye n'iki gitego.
Murakoze cyane. Ikimashikiza nuko ubutarakamo cyane yandi mashyirahamwe murumva ko iri shyirahamwe ari ryo rimwe ryonyine ririko riragerageza guteza imbere kino gitegwa ni ugutera akama yandi mashyirahamwe ku by'ukuri asanzwe yitaho ibijyanye n'ibidukikije kugira ngo nayo nyine afate mu mugongo haba mu kugira ubushakashatsi byerekeranye n'icyo gitegwa kugira ngo tugiteze imbere kuko tubona yuko gishobora gufasha haba mu gukinga ibidukikije haba no guteza imbere abarimyi bacu. Hanyuma aca ntera akama n'abanyagihugu bose kugira ngo bijukire icyo gitegwa ntibakibone yuko umenya nta kamaro gifise hajya nasanze ko kutaja hamwe n'abandi cyangwa utarabira akarokeza ku bandi bituma ugumye inyuma mu bijyanye n'iterambere. Bibaza ko iryo shyirahamwe ryacu asosiyasiyo tubane ritatereza amaso hanze y'ibihugu mu yandi makungu bibaza ko nabonana kare gushobora kugira icyo batereye ku bijyanye guteza imbere icyo gitegwa. Asaba ko rero ubushakashatsi kuri ico gitegwa ku by'ukuri bwokomera mbere nkasaba n'ubushikiranganji kurimye n'ubworozi gufata nkama ico gitegwa bagifite nk'ibindi bitegwa kujya bateze imbere ibigori kujya bagira ubushakashatsi ku muceri bagira ubushakashatsi no kuri ico gitegwa maze bishobora kugiteza imbere hanyuma abanyagihugu ku by'ukuri bashobora kwisonona bave mu bukene mbere n'igihugu nacyo nyine gitera imbere. Hasigaye muri make kubandanya dushyira ingufu hamwe na cyane cyane abo turongo abanyagihugu n'ayo mashyirahamwe nyine nkatera kabo mbere n'ikigo INCN kugira ngo byo tumaze iminsi tuvugana kugira ngo babishyire mu ngiro maze nabo nyine tubafashe gukingira ibidukikije cyo kibira cyangwa iryo shamba kimeze rya rukoko tubafashe kuko twabuze ko ibidukikije bigira imbibe kandi ibidukikije ntibiraba umuntu umwe biraba twese atanu mapfuye inyuma.
Murakoze. Cari ikiganiro gihijambo abatwumviriza kuri Radio Ijwi ry'Amerika aho twari kumwe na Athanase Mbonimpayoboye Association Tubane kingira ibidukikije twako tuvuga ku gitegwa Jatropha bita mu Kirundi ikivura hinda kifasha kuvamwo amavuta amasabuni amabuji eka umwavu gishobora no gutanga umuyaga nkuba. Twari kumwe kandi na administrateur w'intara ya Gihanga nyakubanda Isaba Leopold. Twari kumwe na Madame Uhori Madeline ari mu bantu bimbura icyo gitegwa cha Jatropha na Minani Herman ari mu bantu bakuri inyungu muri icyo gitegwa mu kugurisha ibintu bikivuyemo nk'amasabuni n'amavuta. Turabashimiye mwese kuri iki kiganiro. Murakoze.
Been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.